mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 n'ukugeza saa 2. Turi no kuri Facebook VOA radio yacu. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe Neugenia Mukankusi basuhuza
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe ingingo z'ingenzi za yamakuru.
Tugomba yuko ahubwo aba bantu baza bagerera baza gusega mu bisagara, umwe wese atonda mu komune aha rero azotangwa umuntu ica afise ibyo biribwa ibifungurwa twabivuze ufise dufaranga duterere kugira dufashe.
Uyu ni Pascal Barandagiye, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi ku kibazo cyo gufasha abantu aho nikora.
Ishami rya ONU ryita kuri mukira ryatangiye gushakisha miliyoni 22 n'ibihumbi 200 by'amadolari yo gufasha abantu ibihumbi 970 bateshejwe ibyabo n'urugomo mu majyepfo ya Ethiopia.
Abakuru ba BRICS bazakora inama ngaruka mwaka yabo ejo kwa gatatu muri Afrika y'Epfo kugera kwa gatanu.
Ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu biraburira ku byerekeye umwuka mubi wiyongera muri iki gihe itora rya perezida n'iry'abadepite byegereje muri Zimbabwe. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezeho ku buryo burambuye mu kanya, turahera ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishami rya ONU ryita ku bimukira ryatangije gushakisha miliyoni 22 n'ibihumbi 200 by'amadolari yo gushakira inkunga ikenewe cyane mu buzima bw'abantu ibihumbi bateshejwe ibyabo n'urugomo majyepfo ya Ethiopia. Kumaranira amazi n'ubutaka hagati y'aborozi n'abahinzi byakunze kuboneka hafi y'umupaka wa Ethiopia mu ntara ya Gedeo na West Guji. Ubwo bushyamirane bwakuye abantu babarirwa muri mu bihumbi 970 mu byabo kuva mu kwezi kwa kane. Umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku bimukira Joel Milman avuga ko uko kugenda huti byatumye ubuzima buhagarara, amatungo arapfa, serivisi zirahagarara n'ibikorwa remezo birangirika. Avuga ko ibiro bya ONU bishinzwe bimukira bidafite amafaranga ahagije yo guhangana n'ibibazo biri kuri iyo ntera. Akavuga ko hasabwa amafaranga y'inkunga ibihumbi 400 ku bantu bo mu turere twa Gedeo na West Guji kuri aya mezi atandatu ari imbere. Milman yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu babayeho mu buzima bubi ku buryo miliyoni 22 z'amadolari zizakoreshwa mu butabazi bwihutirwa, bashakirwa amacumbi n'ibindi byangombwa bitari biribwa.
Abakuru b'ibihugu bitanu biri hafi kwinjira mu bikize ku isi bigize umuryango BRICS bazakora inama ngaruka mwaka yabo ya 10 ejo kuwa gatanu muri Afrika y'Epfo. Inama izarangira kuwa gatanu kuri ministri w'ubukungu w'Uburusiya Maxim Orechkin. Iyi nama ibaye mu bihe bidasanzwe. Ati ntidusiba kubona buri cyumweru Amerika n'Ubushinwa nibyo bihugu bya mbere bikize ku isi batangaza ibyemezo bishya mu byerekeranye n'ubucuruzi. Ati ni intambara rero y'ubucuruzi, tugomba kurebera hamwe aho twahuriza. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nawe yunzemo ati ibi ni ibihe byihariye tugomba gushyira hamwe muri BRICS. Umuryango BRICS washinzwe mu 2009 ugizwe na Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo. Usibye abakuru b'ibi bihugu, inama yo muri Afurika y'Epfo izabirimo n'Abanyafurika nka Paul Kagame w'u Rwanda, Joao Lourenço wa Mozambique na Yoweri Museveni wa Uganda, haziyongeraho Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan.
Ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu biraburira ku byerekeye umwuka mubi wiyongera mu gihe itora rya perezida n'iry'abadepite byegereje muri Zimbabwe. Iryo shami rya ONU riranasaba guverinoma n'impande zose ziri muri politiki gukora ku buryo amatora azaba mu mahoro. Amatora yo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 azaba ari aya mbere muri Zimbabwe kuva uwahoze ari perezida Robert Mugabe ategetswe gusezera mu kwezi kwa 11 nyuma y'imyaka 37 ku butegetsi. urugomo rwari rushyikiwe na guverinoma rwakunze kuboneka amatora mu myaka Mugabe yari ku buyobozi ntirwagaragaye cyane muri iki gihe abakandida bari mu bikorwa byo kwiyamamariza amatora. Umuvugizi w'ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu Lise Thorsell avuga ko bitanga icyizere kubona ibiterane bya politiki n'imyigaragambyo biba mu mahoro mu rwa mukuru Harare. Ikindi ni uburyo sosiyete sivile ibona ko ibintu bizagenda neza. Avuga cyakora ko ONU ikomeje guhangayikishwa n'amakuru by'umwihariko aturuka mu bice bimwe by'icyaro aho abatora bashyirwaho igitsure bakangishwa urugomo batotezwa bashyirwaho ingufu nko gutegekwa kujya mu nama za politiki. Abategetsi mu biro by'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu bavuga ko urugomo n'ubundi buryo bwose bwo gutera ubwoba nta mwanya bifite mu cyagombye kuba itora rifite icyizere ryisanzuye aho buri munyazimbabwe wese azaca ukubiri n'ubwoba.
Umuryango hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa 38 North, umuntu agereranije avuga ngo 38 amajyaruguru, uratangaza ko Koreya ya ruguru yatangiye gusenya ikigo kiri ahitwa Sohae mu majyaruguru y'igihugu cyohereza satelite mu kirere. 38 North ikurikirana kandi igasesengura ibibera aho ngaho muri Koreya ya ruguru ndetse no mu mpande zayo. Nayo rero irahera ku mashusho ya satelite kugira ngo yemeze ko Koreya ya ruguru yatangiye gusenya kiriya kigo. Kuri 38 North, gusenya iki kigo ni intambwe ikomeye mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyo Koreya ya ruguru yiyemeje mu nama y'umuyobozi w'ikirenga Kim Jong-un na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu kwezi gushize i Singapore. Ejo kuwa mbere perezida Trump nawe yari yishimiye inzira Koreya ya ruguru imaze gufata, yaranditse kuri Twitter ati Pyongyang imaze amezi 9 nta gisasu cya roketi yohereza mu kirere, nta n'igerageza ry'intwaro kirimbuzi ikoze. Ubuyapani buranezerewe, Aziya yose iranezerewe, nanjye ndanezerewe.
Aya makuru hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Isirayeli, aho igisirikare cya Isirayeli cyavuze ko cyahanuye indege y'intambara ya Siriya uyu munsi ku wa kabiri imaze kwinjira mu kirere cya Isirayeli. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Departement y'ingabo ya Isirayeli ryavuze ko igisirikare cyarashe misile ebyiri zo kurinda ubusugire bw'igihugu kuri iyo ndege y'intambara imaze kwambuka muri Isirayeli. Iyo departement ivuga ko iyo ndege yakomeje gucungwa kugera igeze aho mu birometero bigera kuri 2 mu kirere cya Isirayeli. Leta ya Siriya yo ivuga ko iyo ndege yayo y'intambara yarashwe ubwo yari muri operasiyo ku barwanya ubutegetsi ku butaka bw'igihugu. Umuvugizi w'igisirikare cya Isirayeli Lieutenant Colonel Jonathan Cornelius yavuze ko iyo ndege ishobora kuba yahanukiye mu majyepfo y'intara ya Golan Heights, ariko bitaramenyekana niba yinjiye mu kirere cya Siriya yabigambiriye. Yanavuze ko nta uramenya uko byagendekeye umuderevu w'iyo ndege. Ibitangazamakuru bya Leta ya Siriya byavuze ko iyo ndege yari yibasiwe mu mukwabu wakozwe mu kirere cya Siriya. Tubibutse ko Isirayeli yafashe akarere ka Golan Heights ikambuye Siriya mu mwaka w'1967. Imyaka 2 nyuma yaho ONU yohereje ingabo z'amahoro zo kubungabunga umutekano.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, metero 19 na metero 22 kugera mu kanya saa 2, turi no kuri Facebook VOA Radio yacu.
Dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari, amakuru tuyahere mu Burundi. Leta kubona Leta y'u Burundi igiye gutangiza kwegeranya imfashanyo zitandukanye z'abantu aho nikora ntibisigura ntibisobanura ko hari ubukene mu gihugu. Byatangajwe kuri uno wa kabiri n'abashikiranganji babiri ba Leta y'u Burundi n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu no gufatana mu nda. Inkuru irambuye muragezwa na mugenzi wacu uri Bujumbura, Evariste Nzikobanyanga.
imfashanyo zigizwe n'amafaranga ibifungurwa impuzu n'ibindi byankenerwa nizo bigiye kwegeranywa ku rwego rw'igihugu kugira bihabwe bantu nikora abashikiranganje Pascal Barandagiye ajejwe ijinwaro hagati mu gihugu hamwe na Martin n'ivyabandi ajejwe ivyagateka kazi na muntu no gufatana munda bavuga ko agiye gushirwa mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero ijana ubusa 53 ryo kwigerekerezo rya 11 ukwezi kwa gatanu uno mwaka iyo ngingo ishinga uwo munsi wo gushigikirana muri wa gatandatu w'indwi igira gatatu buri kwezi umushikiranganje Martin n'ivyabandi yabwijwe ijya Amerika intumbero ritifise
ko nakira ndiko byari biri twarakuze tuvomera abakecuru bajya abanyokuru twarakuze tubasenyera udukwi twarakuze aho bikomeye cyane iyo byase amagara yamukitse maragira no kumurimira akazokwimbura nk'abandi kuko amagara yamukitse nuwo muco rero w'ikirundi umuco mwiza w'ikirundi dushaka kugarukana ntihagire wumva ngo nundi muzigo leta ubirike mubirazana ahubwo byeshi barabikora mwese murabikora twese turabikora tubishire rero mu ngiro biciye mu bintu bitomoye neza ufise ikiro cy'umunyo gitange ufise itoni y'ibijumbu itange ababikeneye bariho kandi turizera neza ko bizogenda neza kuko ni gikogwa abarundi basanzwe bemera Imana amadini imisigiti amashira matandukanye abijemwo kuko n'ibyo batuzanya ziyanditse batuzanya zivuye hanze nuko zegeranywa n'abagifise umutima w'impuwe bakazegeranya zishire babanyafrika zishire babarundi babwo reka twe twabagira neza ujya mugisha bahora baronka natwe tubunya kure
bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura batashimye guha amajwi ijwi rya Amerika bavuga ko intererano leta isaba zabaye umurengera inyuma y'intererano z'amatora bavuga ko atazindi bari bakwiye gusabwa aha umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu atanga umuco Pascal Barandagiye avuga ko atagahato kazojamwo mu gutanga izo ntererano zaba ntawe nikora
bijanye n'uwo mugambi wo gutererana gushigikirana bihereye mu makomine ni igikorwa citeka kigomba kugarukana no gushimangira imico kama y'abarundi ni igikorwa abantu biyumvamwo ndetse mbere benshi bagiye badusaba imbere yuko handikwa n'iri tegeko yuko abantu bofashanye barabikora kenshi mugabo uburyo babikora no munsi so buryo twoguma dushikikira ndazi neza ko nari niwavuga ngaho gahura n'ikimuga aho mwibarabara giteza amashi ucushira ku inoti y'ijana y'amajana atanu y'igihumbi bivanye n'uburyo ufise ariko ubwo buryo no munsi siko tugomba gushigikira tugomba yuko ahubwo aba bantu baza bayerera baza gusega mu bisagara umwe wese atonda mu ikomini we aha rero azotangwa umuntu ica afise ivyo biribwa ibifungurwa twabivuze ufise udufaranga duterere kugira dufashe uwo muntu X
abanyagisagara cha Bujumbura bavuga kandi ko kubona leta igiye gutoza izo ntererano zaba ntawe nikora ariko imenya ko ubukene buzura inzara mu gihugu ariko ivyo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu avyamirira kure akavuga ko umwimbo wabaye mwiza mu gihugu ubwo bukene atabuhari
nagomba ntomore gatoya n'ukuri ntagira umuntu abivuga ko bitari iri teko ntiryaje ngaha kubera ubukene bwagwiriranye mu gihugu cyacu ihibambewe kabisa ndetse mbere umuntu ariko araraba hirya no hino mu gihugu nk'imyaka ibiri tumazemo umwimbo wabaye mwiza cyane twaragize n'ikiganza cyiza n'imvurirwa neza nako nagomba ubwa mbere gutomora ikigira kabiri nacu ushaka kuve ngaha je buraya nagize amahirwe Imana yangira ubuntu naragiye iburaya narabonye abantu bakenye basha baraseka kabisa kandi abo nabonye ntibirabura ntaruko babibarura barafise bisigura iki ibituma umuntu yaje muri uwo mugwi twita abatishoboye aba vulnerable ni byinshi cyane twanabiciye ku masonga anta n'uwo bivuga ngo abiheze
abo bashikiranganje babiri ba leta y'u Burundi bagasaba imigwi yo mu makomine izobishinzwe igikorwa cyo kwegeranya no gutanga izo mfashanyo kugikora neza nuko izo mfashanyo zohabwa abantu aho nikora koko atari abikika mu kiza Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste urakoze reka na Asumta Kaboyi uri i Kigali akwakire ni kuri iki kigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro cyareze mu rukiko abanyamigabane b'ikigo Premier Tobacco Company PTC mu magambo NA y'Icyongereza kirabasaba kwishyura bose hamwe umusoro usaga miliyari 5 n'igice urubanza ntirwabashije gukomeza kuko PTC yahise yihana abacamanza babiri kuri batatu bagize inteko iburanisha Asumta
Abanyamigabane ba PTC baregwa muri rubanza kwisongaza madamu Mukange Manyaderine umugore wa nyakwigendera Rwigara Sinaporo unafite imigabane isaga 90% harimo Amahoro Anne umukobwa wa Rwigara akaba ari nawe muyobozi wa PTC Neza Yvona umunyamigabane akaba n'umucungamari wa PTC Uwibambe Denise umunyamigabane akaba akora mu bunyamabanga bwa PTC hari kandi Suras Company Limited na Abdurahamani Ahmed abani babaregwa na Rwanda Revenue ibasaba ko bagira uruhare mu kwishyura amafaranga kabakaba miliyari 6 bivugwa ko isosiyete PTC yaba yarayanyereje Rwanda Revenue ivuga ko isosiyete yagaragaje kunyereza gukabije ubwo yavugaga ko tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize yari ifite muri stoke ya makarito y'itaba agera ku 63,000 nyamara mu igenzura ryakozwe na Rwanda Revenue rikagaragaza ko mu bubiko bwa PTC harimo amakarito 7,138 ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro kikemeza ko nta handi kinyuranyo cy'iyi stock cyagiye ahubwo ari uko cyagurishijwe ariko ntibimenyekanishwe Rwanda Revenue igaragaza ko muri iki kinyuranyo ariho hagaragayemo kunyereza umusoro iki kigo cya leta gishinzwe kwigaruza amafaranga ya leta kivuga ko ariyo mpamvu cyishyuza imisoro abanyamigabane bose ba PTC kuko Rwanda Revenue yasanze PTC idafite umutungo uhagije ushobora gufatirwa ngo wishyure umusoro wose ibereye mo ikigo cya leta gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro ku ruhande rw'abaregwa bavuga ko Rwanda Revenue itigeze igaragaza mu kirego cyayo uruhare rwa buri munyamigabane yagize rwatumye PTC itabasha kwishyura imisoro PTC kandi ivuga ko nta n'umunyamigabane n'umwe wigeze amenyeshwa uwo musoro ku giti cye mbere y'uko Rwanda Revenue ivuga ko bagomba kuwuryozwa PTC ivuga ko n'uyu musoro usabwa ko abanyamigabane bayo bawishyura PTC itawemera ndetse ikaba yararezi Rwanda Revenue Authority umusoro w'umurengera no kuba yarawishyuje mu buryo bunyuranije n'amategeko urubanza PTC yarezemo Rwanda Revenue rukaba ruzaburanishwa tariki ya 26 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka PTC gasanga bitumvikana ukuntu Rwanda Revenue yabarega ibintu bikiri mu manza nubwo ababuranyi bombi bari bitabwiye kuri uyu wa kabiri urubanza ntirwabashije gukomeza kuko mu bacamanza batatu bagombaga kuburanishira urubanza PTC yihariyemo babiri ivuga ko aba bacamanza batababuranisha kuko hari izindi manza bababuranishijemo kandi bakaba batarishimiye imikirize yazo iki cyemezo cy'uko aba bacamanza bavanwa mu rubanza cyangwa barugumamo cyemezwa na perezida w'urukiko nyuma yaho amaze gusuzuma akaba yakwemeza ko impamvu zatanzwe n'ababuranyi zifite ishingiro akaba yahindura inteko y'iburanisha cyangwa se ko nta shingiro zifite hakagumamo inteko ya mbere mu minsi ishize ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro cyari cyateje cyamunara imashini z'uruganda rwa sosiyete PTC ndetse n'itabi maze Rwanda Revenue ikuramo akayabo ka miliyari zisaga ebyiri kugeza ubu amafaranga asaga miliyari 6 aracyabura kugira ngo umwenda PTC ifitiye Rwanda Revenue ubashe kurangira Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika leta y'u Burundi irateganya kurega mu nzego z'ubutungane za komesa uyu muryango nyine mu isoko w'isoko rusange rya Afrika y'Amajyepfo n'Iburasirazuba kobera ko wimuriye inama yawo ya 20 I Lusaka muri Zambia kandi yari iteganijwe kubera mu Burundi ni Gaston Sindimwo ikigera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu cyo Burundi wabitangarije ijwi rya Amerika mugenzi wacu Eroje Burikaneza araduha inkuru irambuye
Inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Komeza yabereye I Lusaka muri Zambia ku matariki ya 18 na 19 y'uko kwezi kw'indwi turimwo indongozi z'iryo shirahamwe zemeranije ko ibihugu byose birigize bitegerezwa gushyiraho umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none no kubwisunga mu rucuruzwa ihanahana ry'ibidandazwa hamwe rero n'imigenderanire mu bisata bitandukanye hagati y'ibihugu bigize Komeza Inama yatunganijwe Rusaka byari bitekanijwe kwibera Bujumbura mu Burundi mbere leta y'u Burundi yari yayiteguriye ku buryo n'amabendera y'ibihugu bigize komeza yahungabana ku mugwa mukuru Bujumbura n'ibarabara rigana ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura. Aganira n'ijwi rya Amerika, Gaston Sindimwo icyegera cya mbere cya President Nkurunziza yemeje ko leta y'u Burundi idashobora kwihanganira ku kwisigira ubusa kandi kwitegerezwa kwitwarira komeza.
Inama yakozwe ku nguvu ikora kugahato birenze amategeko twebwe, icyo tujejwe nuko twitura inzego zibijejwe kugira ngo Burundi usubizwe agateka cyane cyane kubona ibyagizwe bikagirwa n'umuntu cyane cyane usanga yakoreshejwe n'abantu ibintu bitagira mvura. Twebwe tuzokwitura inzego zigishira hamwe kugira ngo zituringanirize. Tuvuze ko tuzokwitura inzego zibijejwe nuko tuzoba twagiye gutanga ibirego muri izo nzego nyine zibijejwe, ariyo inzego zibijejwe tugira ngo zira abe ibihugu cyangwa igihugu cyo gifite ingorane muri iyo shiramo. Iyo shiramo ni umuryango gabo nta muryango n'umutabyarwa akagugu mabizi nibaza yuko tusoshiraho ahi ntayizo shira nitwamara kwitura inzego zibijejwe.
Mu nama igira 20 y'abakuru b'ihugu by'umuryango bakomeza hanato umunyamabanga mukuru wa muryango n'umufasoni Chiriashika Poepoe ava mu gihugu cya Zambia yahoze ayicegera c'umushikiranganji w'ikiga ca leta muri ico gihugu. Yasimbuye Sindi Songwenya aturuka muri Zimbabwe yari amaze imyaka 10 muri ico kibanza. Kapwe katorwa nta ntumwa y'u Burundi yari hari. Natacha abategetsi b'u Burundi bamwagiriza bavuga ko batazi niba bazokorana canke naho bazomutera umugongo.
Icyo kibazo kiri muri rusangi ibindi nibaza yuko igihe azohatoreye inyishu iyo twavuze ko twatwitwaye mu nzego zibijejwe nibaza ko niho tuba dushobora kwishura icyo kibazo. Mu bisanzwe urumva twebwe ntitwoja ku muntu tutatoye ngo tuje kuvuga ibi canke ibindi, reka turekere ubutungane buzabwafashe buzabadufashije kugira ngo twumvikane aracari kare kugira ngo tuvuge kuri icyo kibazo.
Mu kurindira ko bavuga kuri icyo kibazo, umuryango wakomeza ubandanya gukura. Ibihugu bibiri nivyo vyemerewe n'inama y'abakuru b'ibihugu iheruka kwinjira muri iryo shirahamwe ni Tunisia na Somalia. Ubu uwo muryango ugizwe n'ibihugu 21. Imbere yuko izo bihugu vyinjira, ibitigiri vyakomeza vyerekana ku isoko ryayo ryarimwo abantu barenga 1,150,000 bakaba binjiza ku mwaka imiliyaridi zirenga 170,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika. Leta y'u Burundi naho ivuga ko izitwara ntirashira habona canke ngo yerekane ibintu n'ibitigiri vy'amafaranga yakoresheje mu myiteguro y'ukwakira inama yakomeza. Mu bisanzwe inama z'abakuru b'ibihugu vy'uwo muryango, ibihugu biwugize birakurakuranwa kuzitegura no kuzakira. U Burundi mu mategeko nibwo bwarubwezweho muri uyu mwaka. Mu kwezi kw'indwi umwaka uheze niho Sindi Songwenya y'umunyamabanga mukuru bakomeza ico gihe yatangura kwandikira leta y'u Burundi ayimenyesha ku inama y'uwo muryango yayitekanijwe kubera mu Burundi itakihabereye. Ico gihe uturero yatanze n'utuzu twasurwumwe tudakwiye ku bantu bose bari kwitabira iyo nama, amahoteli atari ku rugero rushemeye, ivyumba biberamwo amanama bidakwije ibisabwa n'amategeko, imiduga y'abubahwa cane cane abakuru b'ibihugu itigeze yerekanwa n'ubwo umugwi wakomeza waje Bujumbura wemejwe yuko ihari, hamwe rero n'urugero rwa internete rudashemeye. Eroje uri ka neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Noneho tujye muri Kameruni. Amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 10 gutaha. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko bisanzwe bananiwe kumvikana ku mukandida umwe rukumbi wazahangana na President Paul Biya umaze imyaka 36 ku butegetsi. Bose hamwe rero bazaba ari 28 bazahangana na Paul Biya. Bigaragara rero ko President Biya azatsinda aya matora nta kabuza kubera ayo majwi y'abandi azaba anyanyagiye. Inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Moki Edwin Kinzeka uri iyawunde muri Kameruni, turegezweho na Placide Magambo umunyamakuru uri mu wimenyereza umwuga hano muri iyi service.
Umukandida w'imyaka mike kurusha abandi wiyandikishije kugira ngo azahanganire umwanya w'umukuru w'igihugu ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 ni umunyamakuru witwa Kabrare Libi. Mbere gatoya yuko umunsi ntarengwa ugera, uwo musore w'imyaka 38 yaragishidikanya niba yazabasha kwiyamamaza kuko yaragifite ingorane. Izo ngorane ni ukuba yakusanya $60,000 by'amadolari buri mukandida yasabwaga na komisiyo y'amatora nk'ingwate kugira ngo abe yakiyamamaza. Ariko kandi kuba uyu musore yarabashije gukusanya ibyo $60,000 by'amadolari mu minsi 3 gusa mbere yuko umunsi ntarengwa watanzwe ugera, byatumye yemeza ashikamye muri make ko ari we mukandida wenyine ushinga wabasha gukoma imbere Perezida Paul Biya akamutsinda mu matora ari imbere. Uwo musore Cabral Ribeiro numwe mu bakandida 28 ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Mu bandi azahangana nabo harimo abagore babiri, Abonize Genevieve wiyamamaje nk'umukandida wigenga na Habiba Issa uzahagarira ishyaka UPC. Abo bose biyemeje guhangana na Perezida Paul Biya w'imyaka 86 umaze imyaka 36 ayobora Kameruni. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomoka mu mashyaka 12 bari batangiye ibiganiro barebera hamwe uko batanga umukandida umwe. Icyo gihe washyirwaga imbere n'uwitwa Akere Muna. Uyu ni umunyamategeko wazobereye mu byo kurwanya ruswa. Abo bose Muna yari yabasezeranyije ko yari kuzabahagararira, ariko kuri ubu yiyamamaza ahagarariye ishyaka rye gusa. Uwitwa Maurice Kamto niwe yigeze kubonana na Akere Muna hamwe n'abahagarariye ishyaka SDF riza kwisonga mu yandi atavuga rumwe n'ubutegetsi. Bashagiraga hamwe uburyo bahuza imbaraga bagatanga umukandida umwe. Okamto avuga ko nyuma y'ibyo biganiro yasanze amashyaka akomeye yarashakaga kwitwaza amatoya, bityo yiyemeza kwitangaho umukandida agendeye ku ishyaka rye rya Cameroon Renaissance Movement Party. Yumvaga ko naramuka towe azashyira mu bikorwa gahunda ze z'iterambere, akazarandura imyumvire mibi y'abaturage akenshi ishingira ku madini n'imigenzo itandukanye ishingira ku moko atandukanye bakomokamo. Ishyaka rya SDF ryo ryahisemo umunyamategeko w'imyaka 50 Joshua Osir nk'umukandida waryo. Byizewe ko Osir yazitwara neza mu matora mu gihe yaba atabayemo uburiganya. Ishyaka riri ku butegetsi CPDM ryabashije gukusanya nibura amashyaka 30 ryumvisha ko yashyigikira Paul Biya. Umukuru w'ishyaka Cameroon National Salvation Front Bwana Issa Chiroma avuga ko kuba amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi atarabashije kumvikana ku mukandida umwe bigaragaza intege nke bifitemo. Bityo we yahisemo gushyigikira Paul Biya, avuga ko asanga ari we wenyine afitiye icyizere ko yazagarura amahoro n'iterambere muri Cameroon. Yagize ati kuba yaratanze kandidatire ye ni ikimenyetso kigaragariza abaturage ko ari we muyobozi ukwiriye dukeneye. Komeza wese imihigo Perezida, turagushyigikiye. Kuri ubu igihugu cya Cameroon kiracyugarijwe n'ibitero by'imitwe y'ibyihebe ya Boko Haram, yugarijwe kandi n'amakimbirane yatangijwe n'agace k'abaturage bavuga icyongereza gashaka kwitandukanya, kimwe n'ibitero biva mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrica. Paul Biya yategetse Cameroon guhera mu mwaka w'1982, niwe mu perezida wa kabiri umaze imyaka myinshi kuri uyu mwanya muri Afrika, nyuma ya Teodoro Obiangwema wo muri Guinea Equatoriale. Abantu benshi babona ko ari we uzatsinda aya matora. Bigenze bityo yazaguma ku buyobozi nibura kugera mu mwaka w'2025 ubwo hateganyijwe andi matora.
Paul Biya kandi niwe perezida wa kabiri wa Cameroon kuva aho Cameroon iboneye ubwigenge, yasimbuye Amadou Ahidjo. Placide Magambo, urakoze kuri ayo matora yo muri Cameroon.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga.
Nchuti z'ijwi rya Amerika mu kanya turaba dusoje ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mbere yaho ariko tubabwire muri make amakuru y'ingenzi. Ishami rya ONU ryita ku bimukira ryatangije igikorwa cyo gushakisha $22,200,000 by'amadolari yo gufasha gutera inkunga ikenewe cyane mu buzima bw'abantu bateshejwe ibyabo n'urugomo mu majyepfo ya Ethiopia.
Abakuru b'ibihugu bitanu by'umuryango BRICS, Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afrika y'Epfo bazaterana mu nama y'iminsi itatu ejo i Johannesburg muri Afrika y'Epfo, bazibanda cyane cyane ku bibazo byatewe n'ibiciro by'imisoro President Trump yashyizeho mu bicuruzwa byinjira muri Amerika. Iyi nama kandi izabirimo na President w'u Rwanda Paul Kagame, President wa Mozambique, President wa Uganda na President wa Turikiya.
Njuti mwese tubashimiye kwa mwateza amatwi, tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer badufashe ku buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi. Amakuru mwagezweho nanjye Eugenia Mukankusi
na Thomas Kamirindi, turabashimiye cyane rwose. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.